Ini radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mu Burundi dusamiranira ku metero 19 n'imetero 22 mu Rwanda naho ni kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu mwiriwe neza Mwiriwe nshuti muduteza matwi kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi mwiriwe neza se dora makuru Republika ya Demokrasia ya Kongo yohereje mu Rwanda abayoboke babiri ba FDLR barimo wari umuvugizi wayo bazeye Fils Laforge
ndasaba leta y'u Rwanda kuyagira ubutwari cyemera nkuko yari yishimye bamufata ivuga ko imukeneye none bikaba bigaragara ko na guverinoma bamusabaga yamubahaye nibagaragaze ko bamubonye.
Uyu ni Ruhumuriza Pierre Celestin ni mukuru wabazeye Fils Laforge. Fils Laforge rero wari umuvugizi wa FDLR ubu ngubu akaba ari mu Rwanda.
I Mogadisho abantu babiri bishwe abandi batanu barakomereka igihe bombe yaturikira kuri station y'ibitoro no Moscow wa kabiri.
Ubushinjacyaha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwareze mu rukiko ikigo cy'itumanaho cy'igihangange cyo mu Bushinwa cyitwa Huawei.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano sosiyete y'ibitoro ya leta yo muri Venezuela zivuga ko zishaka gukingira amatungo y'abanyavenezuela. Aya makuru hamwe n'andi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Idonido y'amakuru tubafitiye muri aka kanya gaha muri Amerika, ibiro vya President Donald Trump bimenyesha ko ashaka kwirinda irindi yugagwa ry'imirimo imwe ya leta. Yamara ivyo biro bimenyesha ko aciyemeje kuvyerekeye kubaka uruhome ku nkengera z'urubibe Amerika hana na Mexico, ikintu benshi mu bashinga amateka b'aba Democrats baciyamiriza. Umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru mu biro kwa President Sarah Sanders yatangaje ku munsi wa mbere ko Trump adashaka irindi yugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta. Yamara yasavye abademokrate kwerekana ugushaka kwabo kuvyerekeye gutorera inyishu ikibazo kiri ku rubibe n'igihugu cya Mexico, harimo gutanga amafaranga agenewe kubaka uruhome kuri urwo rubibe. Inzego za leta zayizugaye mu kiringo cy'iminsi 35 mu bitari bwawe mu mateka y'igihugu zarasubiye kugurura. Mu ndwi iheze, Perezida Trump yarateye igikumu ku itegeko ritegekanya amafaranga leta izokoresha mu kiringo c'indwi zitatu. Ivyo kugira bihe akaryo abarepublika n'abademokrate muri Kongre kuganira ku ngingo zofatwa ku bijanye no kubahiriza umutekano ku rubibe n'igihugu cya Mexico.
Ministeri y'ubucamanza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayitangaje ko ubushinjacyaha bwa Amerika bwareze mu rukiko ikigo cy'itumanaho cy'igihangange Huawei cyo mu Bushinwa n'umuyobozi w'ishami w'icungamari w'iki kigo Madame Meng Wanzhou. Bashinjwa kwiba amabanga ya Amerika mu by'ikoranabuhanga ry'itumanaho no gukorana na Irani birengagije ibihano Amerika yifatiye. Ikigo Huawei cyabihakanye kivuye inyuma. Naho avoka wa Meng Wanzhou avuga ko uyu mutegarugori agizwe ingwate n'intambara y'ubucuruzi iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa we arasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhagarika icyo yise itoteza ry'ibigo by'ubucuruzi by'Ubushinwa birimo Huawei. Washington yo ivuga ko ibya Huawei na Meng ntawe bihuriye n'amakimbirane mu bucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Meng Wanzhou yatawe muri yombi muri Canada ku itariki ya mbere y'uko 12 gushize bisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika rero ubu ngubu itegereje ko aza kuburanira ku butaka bwayo.
Radio ya Amerika i Washington DC. Naho muri Venezuela, umuyobozi batavuga rumwe na leta Juan Guaido yatangaje ko ari we mukuru w'igihugu yemewe aremera ko ihererekanywa ry'ubutegetsi rikiye mu mahoro na Perezida Nicolas Maduro rishobora gushikwako. Guaido avuga ko bategerezwa kuremera bikomeye Perezida Maduro batwaza igikenye kugira ave ku butegetsi babone gushiraho leta mfata kibanza no kugirisha amatora. Ivyo Guaido abitangaje umunsi umwe nyuma y'uko leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatiye ibihano sosiyete y'ibitoro iri mu minwe ya leta ya Venezuela. Muhanuzi wa Perezida Trump ku bibazo vyereke umutekano John Bolton yatangaje ku munsi wa mbere ko abanyavenezuela barambiwe ikandamizwa n'ibibazo bikomeye vy'ubutunzi vyatewe na prezida Nicolas Maduro na leta yiwe ibihano sosiyete y'ibitoro ya leta ya Venezuela yafatiwe bizotuma amatungo yayo yose azibigwa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Amasosiyete yo muri Amerika n'abanyagihugu baho ntibarekuriwe kugirana imirimo y'ubudandaji n'iyo sosiyete. Ishami ry'iyo sosiyete rikorera muri Amerika, Citgo, rihingura ibitoro bivuye muri Venezuela rikabigurisha muri Amerika, rizobandanya gukora nk'uko bisanzwe. Yamara amafaranga ryo shami rironse avuye mu bitoro azoshigwa muri konti y'ugai. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro avuga ko Amerika iri kigerageza kwiba ibitoro by'igihugu ciwe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Republika na Demokrasi ya Kongo yafashe kandi yohereza mu Rwanda abayoboke babiri ba FDLR nk'uko ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa kibitangaza. Umwe muri bo n'uwari umuvugizi wa FDLR Bazaye Fils Laforge. Umuvugizi wa leta ya Kongo Lambert Mende yabwiye AFP ko bakurikije amasezerano yemejwe hagati y'ibihugu byombi, asobanura ko leta y'u Rwanda yari yarabashyizeho impapuro mpuzamahanga zo kubata muri yombi. Mu byo abo bantu ba FDLR barimo Bazaye Fils Laforge baregwa harimo ibyaha bya genocide. Iyi nkuru turayigarukaho mu kanya mu makuru yacu yo mu biyaga bigari.
Naho muri Somalia icyegera cy'umukuru w'umugwa mukuru Mogadisho Mohamed Tula avuga ko abantu babiri bishwe abandi barakomereka iyi bombe yaturikira kuri station y'ibitoro no munsi kwa kabiri. Mohamed Tula avuga ko igitigiri cy'abantu bapfuye n'abakomeretse kiri munsi cyane icyo abantu benshi bari biteze. Iyo bombe yaturikiye hafi y'inyubakwa y'ubushikiranganji bujejwe ibitoro. Amenyesha ko imodoka yarimwo amabombe yaragenewe guturikirizwa ahandi, amara kwayo mabombe yaturitse imbere y'igihe. Umurwi w'iterabwoba Al-Shabab ukorana n'umugwi Al-Qaida waragize kenshi ibitero ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu.
Muri Sudani umukuru w'ubutasi n'umutekano General Salah Abdallah Mohamed Saleh yategetse urwego ayoboye gufungura abantu bose rwataye muri yombi mu myigaragambyo. Abantu amagana n'amagana bafatiwe muri iyo myigaragambyo yatangiye ku itariki ya 19 y'ukwezi gushize, kandi nk'uko ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kibitangaza, iyi myigaragambyo yakomeje n'uyu munsi by'umwihariko Iburi mu nkengero z'umurwa mukuru Khartoum mu mujyi wa Umdurman n'undi witwa Port Sudan uri ku nkombe z'inyanja itukura. Basaba Perezida Omar Bashir kwegura.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turi no kuri internet kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Amakuru mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Inyanza mu ntara y'Amajyepfo urukiko rukuru rwakomeje urubanza rwa Jean-Baptiste Mugimba uburana ibyaha bya genocide. Mugimba yoherejwe n'Ubuholandi mu 2016 kuburanira mu Rwanda. Umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa yari Inyanza aratubwira ko umwe mu bagombaga gushinja Mugimba ahubwo amushinjura.
Mwiburanisha rya none umutangabuhamya w'uruhande rw'ubushinjacyaha wari witezweho gushinja bwana Jean-Baptiste Mugimba ibyaha bya genocide yakoze ikinyuranye aramushinjura. Yari yasabye gutanga ubuhamya arindiye umutekano, ariko ku mwuzo wa nyuma yavuze ko yabitekerejeho yanzura kubutangira mu ruhame. Ubushinjacyaha n'urukiko rero biriwe bamuhata ibibazo. Bwana Jean-Marie Vianney Nyabyenda afungiwe muri gereza ya Mpanga ku byaha bya genocide yakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko. Yahamijwe ibyaha yakoze ubwo yari umusirikare ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Yemereye urukiko ko mbere no mu gihe cya genocide yari aziranye na Mugimba kuko bari baturanye. Nyabyenda yemeye ko ubwo yari umusirikare yari mu itsinda ryajyaga gutoza urubyiruko rwa Yemere Nide n'urwa Sederi mu kigo cya gisirikare Gabiro. Yahakanye ko mu gihe cya genocide hari aho yaba yarahuriye n'uregwa mu bikorwa by'ubwicanyi. Umushinjacyaha Faustin Nkusi yamubajije niba yaba yibuka amakuru yatanze mu bushinjacyaha. Yasubije ko yahawe inyandiko ikubiyeho ubuhamya bushinja Mugimba, arayisoma asabwa kuyishyiraho imikono. Aravuga ko ibiyikubiyeho hafi ya byose ari ibinyoma. kenshi yakunze kumvikana abwira urukiko ko agomba kuvugisha ukuri kuko ngo ari kw'abanyarwanda bakeneye. Bwana Nkusi yamubajije niba nta bandi bantu bajyaga gutanga inyigisho igabiro zihamagarira abahutu kurimbura abatutsi kiri mu byo mugimba aregwa. Nyabyenda yavuze ko imyitozo ya gisirikare yatangwaga n'abasirikare kandi ko itigeze ivangwa n'ibindi bikorwa bya gisivili. Byinshi mu by'ubushinjacyaha bwabazaga yavugaga ko ntacyo yabivugaho kuko bikubiye mu nyandiko yita ko yacuriwe mu gimba. Yavuze ko mu 2017 yahamagaye ku biro by'urwego rw'ubushinjacyaha rushinzwe guhiga abakekwaho jenoside bihishe hanze biri Nyarutarama. Aravuga ko mbere y'uko ajyayo hari mugenzi we bafunganywe warumaze iminsi ajya Nyarutarama gucura iyo nyandiko. N'umufungwa nawe ufunzwe ubuzima bwe bwose wari utuye Nyakabanda, urukiko rwategetse ko amazina ye kimwe n'ay'abandi bavugwa muri uru rubanza atajya hagaragara. Ruravuga ko bishobora kubangamira imigendekere myiza y'uru rubanza kuko bamwe muri bo bazaba batangabuhamya bashobora kuzarindirwa umutekano. Uwo mutangabuhamya ushinjwa gucurira mu gimba ibirego twamwise kanama. Nyabyenda yavuze ko hari inama yabereye Nyamirambo mu rugo rw'umwe mu nterahamwe ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 1994, aho ngo hari hiswe kureta amajoro y'interahamwe kandi ko kanama yarayirimo. Yavuze ko hatangiwemo imbunda n'amaliste y'abatutsi bagombaga kwicwa, yahakanye ko mu gimba atayibayemo kandi itabereye mu rugo rwiwe nk'uko abishinjwa n'ubushinjacyaha. Aravuga ko ageze Nyarutarama abashinjacyaha Mahoro na Jean Baptiste nk'uko yabavuze ngo bamuhaye inyandiko harangije kuyisoma, bamubwira ko yanditswe na kanama bafatanije kwica no gutanga ubuhamya muri gacaca. Bamubwira ko kanama yabasobanuriye ko Nyabyenda na mugenzi we bahurira ku makuru nk'abantu babanye. Nyabyenda yavuze ko we n'uwo mufungwa twise kanama hari undi ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside wategekaga Segiteri Nyakabanda uba hanze y'igihugu, bicaye bakamwandikaho ubuhamya bemeranijweho kuko ngo bamuzi ko yakoze jenoside ariko ngo yatunguwe no kubona amazina y'uwo barayasimbuje ya Mugimba. Yavuze ko hari undi munsi yagiye kimihurura abonana n'umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu Faustin Nkusi ushinja muri urubanza musaba gusinya iyo nyandiko, harabyemera kuko ngo atagombaga guhangana n'urwego. Ati nakiriye agakiza Uwiteka asaba kwitandukanya n'ikinyoma, ibyo agakiza ubihagaritse iyo nyandiko wasanze iteguye ni ikibazo cy'umucamanza. Yasubije ati cyane rwose, ni inyandiko avuga ko yakunze gutuma baho nabi muri gereza atotezwa na kanama. Urukiko ruti nk'umusirikare wize kandi tubona ujijute watewe n'iki gusinya inyandiko itari yawe. Yongeye ati kubyanga byari uguhangana umugabo udatinya batarabona. Yavuze ko ubushinjacyaha bwamusabaga gushyira imikono kuri iyo nyandiko bumwizeza amahirwe ko azajya hanze mu gutanga ubuhamya muri Arusha. Umushinjacyaha Madame Claudine Dushimimana yabajije niba ubu bari bicaye bakandikira ubuhamya bukaza gutwererwa mu gimba nk'uko abivuga, yaba yarigeze abaho umunyamabanga mukuru wa SEDER ku rwego rw'igihugu. Yasubije agira ati ibyo byakozwe n'uwateguye iyo nyandiko ngo ayo by'uburaragamije kuntega imitego. Urukiko rwamwibukije ko batamutega imitego ikigamijwe ari ukumenya ukuri. Hamwe aravuga ko yasinyiye iyo nyandiko inyarutara amahanda, akavuga ko yayisinyiye ku Kimihurura. Urukiko rwamusabye gukuraho urujijo maze Nyabyenda avuga ko kwibeshya bibaho bitewe n'ubuzima bayemo. Yashimangiye ko kanama bafunganywe akoranira bya hafi n'umushinjacyaha mukuru Nkusi kuko ngo naho bamukura ku buyobozi bwa gereza birangiye yigambye ko Nkusi agomba kumusubizaho kandi ko akandamiza uwo batavuga rumwe muri gereza. Yabwiye urukiko kuko yari yatumijwe gusinya inyandiko itavugwaho rumwe umushinjacyaha Nkusi yamubwiye ko iri ku gatwe ke agomba kubibafashamo yakwitandukanya nayo bakazamurangiza. Umutangamakuru Nyabyenda akibaza kuri uwo we n'uyu twise kanama bari batanzeho ubuhamya mu nyandiko ku nyungu z'ubushinjacyaha na kanama bukegekwa kuri Mugimba, igihundi bari babwanditseho yaboneka babukoresha mu kumushinja. Uyu twise kanama ku mpamvu z'urukiko mu bihe bitandukanye yakunze kwikomwa n'abandi bafungwa ko afite itsinda ry'abantu batatu bahuriza ku gushinja ubuhamya butari bwo. Si ubwa mbere ahumvikana bavuga ko bahatiwe n'ubushinjacyaha gutanga ubuhamya ku birego bitari byo. Mu rubanza rwa Bwana Charles Bandura nabwo babiri bavuze ko bizejwe kuzafungurwa ngo bamushinje ibyaha bitabayeho. Urubanza Mugimba rubura navuga ko afunzwe kubera ikibazo cy'imitungo ye yari Nyamirambo yatejwe mu cyamunara ku nyungu z'itsinda ry'abantu ku giti cyabo. Baracyayiburana yahoze ari umuyobozi muri Banki Nkuru y'Igihugu icyarimwe n'umunyamabanga w'ishyaka SEDER yakuwe mu Buhorandi mu 2016. Iburanishiriza komeza ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Eric Urakoze. Hagati aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yataye muri yombi Bazeye Fils Laforge wari umuvugizi wa FDLR imwoherereza u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma ya Congo Lambert Mende yabitangarije ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa. Mugenzi wacu Edi Rwema amaze kuvugana na mukuru wa Bazeye Fils Laforge Ruhumuriza Pierre Celestin, nawe aremeza ko murumuna we atakiri ku butaka bwa Congo.
Yego niyo rwose ndayazi nyazi kuva ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere kuko message ya nyuma agifungiye muri Kongo nayibonye kuri 18 z'ukwezi kwa mbere ariko kuri 21 nibonye amakuru nyahawe n'umuryango utabara imbabare seise kuko nari nsanzwe menya amakuru ye aribo nshiyeho rero message ya nyuma nari namwoherereje bambwiye ko batagishoboye kuyitanga kubera ko babwiwe n'abategetsi ba Kongo ko bamaze kumwohereza mu Rwanda kuva icyo gihe nta yandi makuru ye nongeye kumenya ntabwo nza hari ntabwo nzi niba ariho ntabwo nzi kimubaho ariko nemera ntashidikanya ko umuryango utabara imbabare udashobora kuvuga ibintu utahagararaho nubwo ntawuvugira
icyo gihe ubwo muheruka kuvugana yaba yarakugaragarije ko hari gahunda yo kumusubiza mu Rwanda yari hari
ntayo rwose ahubwo igitangaje nuko iminsi mike mbere yaho nari maze kubona n'umwavoka muri Kongo kugira ngo amfashe kureba ikibazo cyabo menye icyo bafatiwe n'icyo baregerwa kuko na guverinoma ya Kongo ntiyigeze ivuga icyo yabafatiye n'icyo yabibarega
murateganya gukora iki
biragoye kugira ngo mbe namenye icyo nakora icyo nasaba ni ukugira ngo menye ko guverinoma y'u Rwanda nk'uko yatangaje kuri 16 baraye babafashe mu izina rya Nduhungirehe biratangaje rero biteye n'amakenga kubona baraboherereje mu Rwanda iyo guverinoma kugeza ubu ngubu kaba nta kintu iravuga ntago byumvikana donc nico kintu kindeye ni impungenge ko murumuna wanje nuwo bari kumwe Lieutenant Colonel Théophile Bega bashobora kuba baragiriwe nabo bashobora kuba batanakiriho
uyu muvugizi wa leta ya Congo Lambert Mende avuga ko boherejwe mu Rwanda ku busabe bwa leta y'u Rwanda kuko bari barashyiriweho impapuro zo kubata muri yombi murumuna wawe mwigeze muvugana kubijyanye n'izo mpapuro nibyo leta y'u Rwanda imurega
abo tugeze tubivuganaho kuko kugeza ubu ngubu nta namwe hagaragara ko murumuna wanjye yigeze asakishwa na guverinoma y'u Rwanda kuko n'u Rwanda kugeza ubu ngubu ntabwo ruratangaza icyo rumurega
kuba yari umuvugizi w'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ibyo byo ntibyari bihagije kuba ku rutonde rw'abantu bashakishwa na leta y'u Rwanda
birumvikana ko u Rwanda rwaba rumushaka ahubwo se rumushaka ko ari mu mutwe urwanya leta cyangwa kandi uwo mutwe nubwo nta nawuvugira byumvikanye kuva kera kose kuba ufeti bashaka kuvugana n'u Rwanda bagataha mu mahoro
wavuze ko ubwo yari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mwebwe nk'umuryango mwari mwagerageje no kumushakira abamwunganira mwamufite gahunda yo kubikora no mu Rwanda
no mu Rwanda nabikora baramutse bemeye ko bamufite bakaba bavuga n'ibyo bamurega ibyo nabikora rwose mu Rwanda hari amategeko ahari niba hari ibyo bamurega hari inzego zibishyizwe kugira ngo zibyerekane ndavuga ubucamanza babishyira ahagaragara noneho yisobanure ni umunyarwanda nk'abandi banyarwanda ntabwo ari hejuru y'amategeko ariko nta nubwo agomba kubuzwa uburenganzira afite ahabwa n'amategeko ndasaba leta y'u Rwanda ko yagira ubutwari cyemera nk'uko yari yisinye bamufata ivuga ko imukeneye noneho bikaba bigaragara ko na guverinoma bamusabaga yamubahaye nibagaragaze ko bamubonye bagaragaza ibyo bamurega noneho amategeko akurikizwe nk'uko amategeko y'u Rwanda bivuga nta kindi nasaba munyamakuru
Pierre Celeste Ruhumuriza ndagushimiye cyane kubwa kanyu ha Radijwi rya Amerika kugira ngo tuganire
murakoze cyane namwe munyamakuru
ku ruhande rwacu twagerageje gushakisha icyo leta y'u Rwanda ibivugaho kuri aba bantu babiri rero ba FDLR batawe muri yombi muri Congo boherezwa mu Rwanda baze Fils La Forge na Lieutenant Colonel Abega umwe mu basirikare bakuru ba FDLR mu bo twaganiriye twahamagaye kuri za telefone zigendanwa harimo ministri w'ububanyi n'amahanga akaba n'umuvugizi wa guverinoma ambassadeur Dr Richard Sezibera yatubwiye ko ari buze kutubonera umwanya hato haza turakomeza rero kubakurikiranira icyo leta y'u Rwanda ibivugaho n'ibidukundira turaza kubibagezaho mu makuru yacu ataha
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Burundi umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi sever uvuga kugiye kubandanya igikorwa abari bagize uwo mugwi bari bamaze gukora cyo kumviriza abantu. Ariko bamwe mu bahoze mu nzego za leta basaba ko nyabuna cyo nyarutswa kikava mu nzira vuba. Mu nama yo guhanahana ivyimviro yatunganijwe n'uwo mugwi sever ikibera ibujumbura. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Diane Ndons.
Umugwi ujeje kumenya ukuri no kurekuriranira sever watanze icegeranyo c'ivyaranguwe mu myaka iniheze n'abo wakoreye mu ngata mu kwezi kw'11 ku mwaka uheze. Igikorwa hanini cyagizwe no kumviriza abantu ku mabi yabaye mu gihugu. Abagize sever bamenyesheje ko nubwo abari bitezwe ko babashigikira mu buryo bw'amafaranga biyonjoroye mu 2015 bitabujije ko igikorwa kibandanya. Ariko kandi igikorwa kikaba kitashitse kwihangiro neza kuko abantu bose batumvirijwe bivuye ko itangazo ribahamagara ritabashikiriye hamwe n'ihungabana rihitiye mu bya politike. Ari nacyo gituma uramutswa umugwi sever Pierre Claver ndayicariye avuga ko iyo ntambwe bazoyiha umwanya imbere y'uko bateri yindi.
Deposition za izo nabagenzi bacu twasubiriye ni kivi cisemo ya mbere tuzobandanya. Ikivi aho tugisanze tuzokibandanya. Ijya tablo ntibahende ntakirakogwa. Ntakirakogwa ndabishuye ndi mushasha. Hardogi cyo bita fose confirmé hari bizo kwita fose déclaré fose vérifié mbega mu kirundi umuntu agutumiye ukagwa kanyuma abandi batashe bagira gute bakujya kara kugira ugaruke abandi batashe hari ibintu tuzomenya kubera abantu baturiye kara bamwe badashaka ibivugwa bibiri bimwe batashe.
Muri ino nama yo guhanahana ivyiyumviro yatumiwemwo abari mu bisata bitandukanye vy'igihugu harimwo n'abahoze bakirongoye. Umwe muri abo Sylvestre Ntibantunganya yashikirije amazina y'abakwiye gushigwa imbere mu kumvirizwa mu bijanye no kuronderuko kuri
abiyumviriye abatunganije. Kenshi niusanga babaye intamba nti kuri umugambi wo kumenya ukuri. Ukuri gufasha abantu kunywana. Aha rero je ndibaza yuko hari abantu mwukorera ko gusubiza abandi bakiriho ubwa mbere n'abarongoye igihugu. Abasigaye turi bane buyoya ndibantunganya ndayizeye nkuru nziza ubwo turuguriye imitima yacu kugira koko ntitube intambamye kugira ngo uko kuri gutuma abantu bakira kuboneke. Sindabasabye inyishu ndabahaye ikibazo mwoza muribaza.
Mu gihe hari abanyepolitike bahunze igihugu uyahoze arongoye Burundi abaza nimba koko abarongoye canke abigeze kurongora imigambwe nka CNDD FDD uwo badasigana Ipona Sahwanya Fodebu MSD hamwe na FNL nimba bari mu bumvirizwa kubijanye n'uko kuri kuriko kurarondegwa. Hari n'abandi babajije ibibazo bitandukanye kubijanye n'ingene boterera kugira ngo kuri gushobore kuja habona. Umushinga mateka Felicien du Burundi yabajije ati
yavuze ko mu itegeko ribagenga murekuriwe gutuma ko uwari wo wese. Je nkaca nibaza nti hari habatinya kuvuga ukuri kandi bakuze ugasanga ari mu migwi n'abandi bantu bari kumwe nko mu kabare canke ku kazi ariko avuga ivya kahise mugabo adashobora kubaho kuja imbere y'umugwi sever. Uyo mwe ntwamumenye amenywe nabo bakorana canke bagana n'ibyo biganiye mbe nk'ubu jewe namwumvise nk'abajya kara mwo mutuma ko kugira ngo uko kuri ko aravuga ngaho akuvuge.
Komiseri Deogracias Ndikumana umwe mu bagize umugwi sever arishura
cyane birako atakibibuze kuko uburiro temwe ditemwe wowe ntubuzi uko kuraba yarakuvuze mwakugira kwivugire oni vadora procedure ntacho kubuza kutubwira kuti urya arazo ko kuri muramubaza jewe naramwumvisa kuvuga aza kuvuge atavuze volontairement ni ama prerogative baha ba commissaire yuko ushaka gukoresha ico no kwita inguvu bagashaka kumutumako akaza kubivuga
nubwo biruko ibisa inguvu yigeze kubicegera cy'umukuru w'igihugu asaba ko umugwi sever hotel intambwe kugira ngo ico gikorwa kive mu nzira abarundi boye kuguma ari imbohe za kahise ariko kandi akanasaba ko shika kwihangiro
turifuza yuko icaha cyo kwagira wagikoze tukava muri globalization wona bahutu wona batutsi ivyo twifuza ndifuza yuko uyu mugwi fatiye kubigu yagira aba mu bindi bihugu bijya no hino hari yakoze neza nka Afrique du Sud irango yabera karorero hari cyabaye muri Peru Sierra Leone ariko hari ibyabaye muri pays voisin arawe mu wa Sever Uganda ariko tacho washitseko wagiye uko na raporo wasohoye muri Zimbabwe après le massacre du Matabila land uwo mugwi wagiye uko tacho washitseko ntane raporo watanze yakuwa mukuru mugwi ndifuza ko mutokora nk'ibyo bihugu nababiye
umugwi wo kumenya kuri no kurekuriranira sever ufise ikiringo cy'imyaka 4 ishobora kwisubiriza canke ikongerezwa ikiringo igihe bikenewe gishinzwe n'inama nshinga mateka I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha yamara imbere yawe reka dusubire tubiganire tubashikirize incamake y'amakuru twabashikirije gaha muri Amerika ibiro vya president Donald Trump bimenyesha ko ashaka kwirinda irindi yugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta mara ivyo biro bimenyesha ko aciyemeje kuvyerekwa kubaka uruhome ku nkengera z'urubibe Amerika ihana na Mexico ikintu benshi mu bashinga amateka b'abademokrate baciyamiriza gushikiranganje rero gutangaza amakuru mu biro kwa President Sarah Sanders yatangaje ku munsi wa mbere ko Trump adashaka irindi yugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta mara yasavye abademokrate kwerekana ugushaka kwabo kuvyerekwa gutorera inyishu ikibazo kiri ku rubibe n'igihugu cha Mexico arimo gutanga amafaranga agenewe kubaka uruhome kuri urwo rubibe.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yareze mu rukiko ikigo gikomeye cyane cy'itumanaho cy'Ubushinwa cyitwa Huawei n'umuyobozi w'ishami ry'icungamari ryacyo Madame Meng Wanzhou bashinjwa kuba kwiba amabanga ya Amerika mu by'ikoranabuhanga ry'itumanaho no gukorana na Irani birengagije ibihano Amerika yayifatiye ikigo Huawei na leta y'Ubushinwa barabihakana cyane. Meng Wanzhou yatawe muri yombi muri Canada ku itariki ya mbere y'ukwa 12 gushize bisabwe na leta zunze ubumwe za Amerika ubu ngubu rero Amerika ikabitegereje ko aza kuburanira ku butaka bwayo
muri Amerika kandi muri Amerika y'ubumanuko mu gihugu cha Venezuela umuyobozi w'abatavuga rumwe na leta Juan Guaido yatangaje ko ariwe mukuru w'igihugu yemewe aremera ko ihererekanyo ry'ubutegetsi riciye mu mahoro na perezida Nicolas Maduro rishobora gushikwako. Guaido avuga ko bategerezwa kuremera bikomeye perezida Maduro atwaze igikenye kugira ave ku butegetsi babane gushiraho leta mfata kibanza no kugirisha amatora. Ivyo Guaido abitangaje umunsi umwe nyuma y'uko leta zunze ubumwe za Amerika ifatiye ibihano societe y'ibitoro iri mu minwe ya leta ya Venezuela. Umuhanuzi wa perezida Trump ku bibazo vyerekeye umutekano John Bolton yatangaje ku munsi wa mbere ko abanyavenezuela barambiwe ikandamizwa n'ibibazo bikomeye vy'ubutunzi vyatewe na perezida Nicolas Maduro na leta yiwe.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe kandi yohereza mu Rwanda abayobozi babiri ba FDLR Bazeye Fils Laforge wari umuvugizi wayo n'umwe mu basirikare bakuru ba FDLR Lieutenant Colonel Abega Théophile. Kugeza ubu ngubu leta y'u Rwanda ntacyo irabivugaho, turakomeza kubashakira ayo makuru. Amakuru yatangajwe na leta ya Kongo ibinyujije kumuvugizi wayo Lambert Mende wabibwiye ikigo ntaramakuru cyo mu Faransa AFP.
Nayicegera cyo mukuru mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu Mohamed Tula avuga ko abantu babiri bishwe abandi batanu barakomereka igihe bombe yaturikira kuri station y'ibitoro uno munsi kwa kabiri. Mohamed Tula avuga ko igitigiri cy'abantu bapfuye n'abakomeretse kiri munsi cyane y'icyo abantu benshi bari biteze. Iyo bombe yaturikiye hafi y'inyubako y'ubushikiranganje bujejwe ibitoro muri Somalia. amakuru rero nibiganiro twa tofite kuri isaha niyo bigarukiye kuri radio ijwi rya Amerika tukaba dushimiye engineer mu buhinga bw'ivyuma amenda fatua rimaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twa itu bafitiye kuri isaha wabihagaradiye ni Etienne Karekezi kuri mikro naho mari 10 naje Fidene iyo ngabo
na Thomas Kamirindi turabashimiye cyane rwose umugoroba mwiza murakarama. Thank you.